mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe inshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya gatano muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Tugasaba yuko abo bose bari gukorana nabo abajeje intwaro abapolisi n'abandi ko bokubahiriza na ntaryo umumenyesha makuru kugira ngo nawe aterere agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu.
Uyu ni Nestor Bankumukunzi aramutswa urwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi. Iyo nkuru ya CNC ishimwe kwa maradio yugariwe imirongo ya FM mu gihugu cy'u Burundi ariko arigenza co kimwe ni ya paruwase ya Kanyinya mu ntara yango ya Kirundo yaraye ihumanijwe. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze amakuru tubafitiye turahera mu byo kumenyesha amakuru aho urwego rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC rushima ingene ijwi ry'Amerika na BBC byahagaritswe imirongo yayo ya FM biriko birigenza. Nestor Bankumukunzi arongoye urwo rwego hamagarira mu kiganiro yahaye amenyesha amakuru inyuma y'inama idasanzwe y'abagize urwo rwego yahamagarira abajeje intwaro korohereza amenyesha amakuru. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse.
Bimwe mu byihwejwe mu nama idasanzwe y'urwego rucungera itangazamakuru CNC yabaye kuri uyu wa gatatu harimwo ingene amaradiyo n'ibimenyesha makuru byakoze muri uku kwezi kw'indwi. Nestor Bankumukunzi arongoye urwo rwego yavuze ko muri rusangi byateye intambwe ishimishije mu kubahiriza amategeko nka radio Isanganiro na radio Rema FM zikaba ziri mu zashimiwe mu buryo bw'umwihariko. Warongoye urwego sense ntiyasize inyuma mu gushimira amaradiyo yahagaritswe gusamiranira mu gihugu cy'u Burundi nk'iradiyo ijwi rya Amerika n'iradiyo y'Abongereza BBC ko amaze gukora ibitari bike mu ntumbero yo kwikosora.
Ibyo binyamakuru nabyo ntitwabivuze babonye yuko tukiri mu mwihwezo kandi ahanini tukaba twabonye yuko bimaze gukora ibitari bike bijya mu ntumbero yo kwikosora. Kizera rero yuko mu minsi ya vuba mu minsi imbere tuzohava dutuma ko ababirongoye kugira ngo tuvugane neza hanyuma dusubire tubone kuvyugururira dusanze bigeje neza kugira ngo basubire gukora.
Ariko kandi ngo hari n'ibindi bimenyesha makuru bimaze kugabishwa ariko n'ubu bitarisubira ko. Nestor Bankumukunzi yamenyesheje kandi ko mu rutonde rw'ibigiye gukorwa muri uyu mwaka w'2018 ushira umwaka w'2019 harimwo ugukomeza ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Aha akaba yagiriye ko yibutsa abajeje intwaro nabo mu gisata cy'umutekano eka n'ibindi bisata kwama baborohereza mu kazi kabo.
Muri ico gihe rero tugasaba yuko abo bose bari gukorana nabo abajeje intwaro abapolisi n'abandi ko bokubahiriza na ntaryo umumenyesha makuru kubera ingaha kugira ngo nawe aterere agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu. Dusaba rero yuko baba abumvuze cyangwa abandi ntavuze baba mbere nabo basabwa amakuru ko na ntaryo bukwama babaye hagufi bakatanga ayo makuru kuko igihe umumenyesha makuru arondeye inkuru ntayironke aho yateza kuyikura acayikura hatariho maze ya nkuru akayironka kumbure idatomoye atariyo. Tukifuza rero yuko abamenyeshamakuru bokwakirwa neza nk'abantu bariko barafasha igihugu.
Ni mu gihe abamenyeshamakuru basanzwe baburabuzwa na bamwe mu bajeje intwaro iyo barondera makuru mbere bakirengagiza ibibaranga nk'ikarata ndangamumenyeshamakuru bahabwa ni radio cyangwa ikimenyeshamakuru bakorera bagasabwa izindi mpapuro badafise. Nk'ikarata itangwa n'urwego CNC ururongoye avuga ko hakiri ibihaze kugira ngo igikorwa cyo kuyikora gihere.
Tukaba twasanze hariho ibinyamakuru bitarashobora gushikiriza ibisabwa kugira ngo iyo karata itangwe. Tukabonera rero akaryo yuko twosaba abo barongoye ibyo binyamakuru kugira ngo bashobore kudushikiriza mu maguru mashya ibyo byose bikenewe kugira ngo izo karata zishobore gukogwa zibone gutangwa kuko byarabonetse yuko bikenewe yuko iyo karata abamenyeshamakuru boyironswa.
Muri inama y'urwego sense habaye ukugabisha ibimenyeshamakuru bitaratangura gukora kandi byarabisabye. Nestor Bank Mukunzi avuga ko amezi 10 arekuwe n'amategeko kugira ngo babatanguye gukora inyuma yo kwemererwa byinshi byayarengeje. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse harakenuye tukiri mu gihugu cyo Burundi nari nabice ku masonga nkitangura isengero rya Katolika ya Paruwase Kanyinya turi mu ntara ya Kirundo yugawe kuva kuri no wa gatatu. Umuyobozi w'iyo paruwase havuga ko yugawe kubera yahumanijwe n'umuntu ataramenyekana aho yasambuye ahi abikwa ostia izindi nabzo ziribwa. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Mu gitondo kuri uyu wa gatatu niho abazindutse mu misa babona ko hari ibibura mu isengero ya paruwase ya Kanyinya. Muri iyo sengero yitiriwe Bikira Maria umuvyeyi w'inama nziza iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo, ikibanza kibikwamwo amahostia ahezagiye carasambuwe. Ibisigarira by'ico kibanza vyagiye gutogwa mu nyuma munsi y'isengero mu giharo haro cahimbuwe ibiharage. Ntivyoroshye gutahura uko uwabikoze yashitse muri iyo sengero. Boniface Nzohabonayo ni patiri mukuru wa paruwasi Kanyinya.
Kibaza yuko uwo muntu canke abo bantu baba bahumanije iyo ngoro y'Imana baba barinyegeje hakiri ku mutaga, hanyuma bugara isengero bakugara isengero binyegeje mu isengero. Amahageze mu ijoro rero bakaheza bakakora ibyo nyine bakoze ibyo guhumanya isengero, hama bakiyugururira bakagenda. Baruguruye baraheza bafata itabernakulo barayibomora barakuramwo amasipuwari arimwo umukama. Hanyuma rero itabernakulo barayitwara n'amahosti y'amakenya barayatwara, ariko izo sipuwari zibiri zarimwo baca bazigumizaho baca baragenda.
Abashitse kuraba ivyabaye mu isengero bavuga ko badatahura imvo y'ivyashitse. Patiri Bonifasi aravuga uko abibona.
Intumbero ya mbere no guhumanya iby'Imana, guhumanya ingoro y'Imana. Hanyuma kandi intumbero baba bafise niyo kuyovya abakristu basanzwe bemera yuko mu itabernakulo Yesu ariho uko ari nyene. Hama rero babonye rero babigize akabona yuko bishobotse kumbure bafise intumbero yo gukekeza abakristu ati none nimba Yesu ariyo ni kubera iki tugenda tukamutora uko twishakiye tukamugira ibyo twishakiye. Nibaza yuko ari muri iyo ntumbero yo kuyobya abakristu.
Ku bakristu basengera muri iyo shengero hagaragara agashavu kuri bamwe uwabikoze yobura ikigongwe, kubandi bo musabira guhinduka.
Mugano kuri baraye batugiye nabi ni kuri kubona baza kudutwarira ukarisya wacu, kandi ni ari Yesu Kristo wacu dusenga kandi twakira bakaza kutwibana ukuri. Twari twabyakiriye nabi ni kuri, kandi wabigize wese ni kuri Yesu Kristo amuhanamahanikize dukuri. Twababaye gose
nagira umusabira ikigongo aho
oya nta gikongo namusabira ku mana kubera tugenda ku ruhimbi tukakira bakaba badutwariye ni kuri Hosea zacu ni kuri byatubabaje by'ukuri.
Imana izimuhana akemba kalire mu muri yokwa mu muri rutahera nta kigongo akuriye kugira
ko musabira ntazosubire kugira ibintu bimeze nabi nk'uko twese tukabaze tukamusabira ntazosubire uko yaraya arenza akazi akarimba k'Imana.
Patiri arongoye paruwasi umuvyeyi w'inama nziza ya Kanyinya avuga rumwe n'abasabira uwabikoze guhinduka mu kurindira ko isengero ihumanurwa abasaba kwihangana.
Kikiye gukorwa nuko bwa mbere umwungere azoheza akaza akagira imigigwa yo gusubira guhumanura isengero, ariko ubu tuca tuyugara nk'uko bitegekanijwe n'amategeko. Hanyuma rero umunsi umwungere azoza kuyihumanura hama abakristu bakagaruka kuyisengera. Ni ukwihangana bakamenya yuko atari ubwa mbere Yesu bamugirira ibintu nk'ivyo. Baramubimugiriye kuva na kera gushika naho bamubamba ku musaraba. None rero bokwihangana hama rero bakabandanya basenga bagasabira nabo bantu bakora ivyo bintu kuko ni ibintu biteye isoni biteye agahinda.
Gushika ubu nta bantu na bamwe bagirizwa ivyabaye. Ku bwa patiri mukuru wa paruwasi Kanyinya ntawo avuga ko vyakozwe n'abadasangiye ukwemera na ekereziya katolika bo mu yandi madini. Uwo musaseridoti avuga ko atanicyemeza ko vyakozwe nabo bari mu migenzo ya gipagani kuko gushika n'ubu uwabikoze ataramenyekana. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Amakuru tubafitiye tuyabandaniriza ha muri Amerika hakomeje gushakishwa uburyo abana babimukira bari baratandukanije n'ababyeyi babo bokongera guhuzwa nabo bavyeyi. Placide Magambo umenyesha makuru yimenyereza ha kwijwi rya Amerika aratwandaniriza ino nkuru.
Umukandida w'imyaka mike kurusha abandi wiyandikishije kugira ngo azahanganire umwanya w'umukuru w'igihugu ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 ni umunyamakuru witwa Cabral Libi. Mbere gatoya yuko umunsi ntarengwa ugera, uwo musore w'imyaka 38 yaragishidikanya niba yazabasha kwiyamamaza kuko yaragifite ingorane. Izo ngorane ni ukuba yakusanya $60,000 by'amadolari buri mukandida yasabwaga na komisiyo y'amatora nk'ingwate kugira ngo abe yakiyamamaza. Ariko kandi kuba uyu musore yarabashije gukusanya ibyo $60,000 by'amadolari mu minsi 3 gusa mbere yuko umunsi ntarengwa watanzwe ugera, byatumye yemeza ashikamye muri make ko ari we mukandida wenyine ushinga wabasha gukoma imbere Perezida Paul Biya akamutsinda mu matora ari imbere. Uwo musore Cabral Libi rero ni umwe mu bakandida 28 ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Mu bandi azahangana nabo harimo abagore babiri, Abonize Genevieve wiyamamaje nk'umukandida wigenga na Habiba Issa uzahagarira ishyaka UPC. Abo bose biyemeje guhangana na Perezida Paul Biya w'imyaka 86 umaze imyaka 36 ayobora Cameroon. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomoka mu mashyaka 12 bari batangiye ibiganiro barebera hamwe uko batanga umukandida umwe. Icyo gihe washyirwaga imbere n'uwitwa Akere Muna. Uyu ni umunyamategeko wazobereye mu byo kurwanya ruswa. Abo bose Muna yari yabasezeranyije ko yari kuzabahagararira, ariko kuri ubu yiyamamaza ahagarariye ishyaka rye gusa. Uwitwa Maurice Kamto niwe yigeze kubonana na Akere Muna hamwe n'abahagarariye ishyaka SDF riza kwisonga mu yandi atavuga rumwe n'ubutegetsi. Bashagiraga hamwe uburyo bahuza imbaraga bagatanga umukandida umwe. Okamto avuga ko nyuma y'ibyo biganiro yasanze amashyaka akomeye yarashakaga kwitwaza amatoya, bityo yiyemeza kwitangaho umukandida agendeye ku ishyaka rye rya Cameroon Renaissance Movement Party. Yumvaga ko naramukatowe azashyira mu bikorwa gahunda ze z'iterambere, akazarandura imyumvire mibi y'abaturage akenshi ishingira ku madini n'imigenzo itandukanye ishingira ku moko atandukanye bakomokamo. Ishyaka rya SDF ryo ryahisemo umunyamategeko w'imyaka 50 Joshua Osir nk'umukandida waryo. Byizewe ko Osir yazitwara neza mu matora mu gihe yaba atabayemo uburiganya. Ishyaka riri ku butegetsi CPDM ryabashije gukusanya nibura amashyaka 30 ryumvisha ko yashyigikira Paul Biya. Umukuru w'ishyaka Cameroon National Salvation Front Bwana Issa Chiroma avuga ko kuba amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi atarabashije kumvikana ku mukandida umwe bigaragaza intege nke bifitemo. Bityo we yahisemo gushyigikira Paul Biya, avuga ko asanga ari we wenyine afitiye icyizere ko yazagarura amahoro n'iterambere muri Cameroon. Yagize ati kuba yaratanze kandidatire ye ni ikimenyetso kigaragariza abaturage ko ari we muyobozi ukwiriye dukeneye. Komeza wese imihigo Perezida, turagushyigikiye. Kuri ubu igihugu cya Cameroon kiracyugarijwe n'ibitero by'imitwe y'ibyihebe ya Boko Haram, yugarijwe kandi n'amakimbirane yatangijwe n'agace k'abaturage bavuga icyongereza gashaka kwitandukanya, kimwe n'ibitero biva mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Paul Biya yategetse Cameroon guhera mu mwaka w'1982, niwe mu perezida wa kabiri umaze imyaka myinshi kuri uyu mwanya muri Afrika nyuma ya Teodoro Obiang Nguema wo muri Guinea Equatoriale. Abantu benshi babona ko ari we uzatsinda aya matora, bigenze bityo yazaguma ku buyobozi nibura kugera mu mwaka w'2025 ubwo hateganyijwe andi matora.
Harakoze Placide Magambo, ariko tubasaba imbabazi kuko twari twabwiye ko mugiye kumva ivyerekeye gutandukanya abana ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abavyeyi babo babimukira uko bariko barabironderera umuti. Ariko murumvise ko inkuru muhejeje kumva yayijanye n'amatora yo muri Cameroon aho tubazo ari twinshi. Mbega Paul Biya arenze imyaka 80 azongera gutogwa canke ntazongera gutogwa mu gihe ariko abona harimwo abakiri bato bashaka kwitoreza uyo mwanya? Inkuru rero yivyerekeye amatora ni yivyerekeye gutandukanya abana n'abavyeyi ha muri Amerika ni umwanya wadukundira makuru yacu igihe c'isaha imwe n'iminota 30 turaza kwigaruka ko mudutunge mutuburanye. Mukanya Isase duca tubandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye. Ingwara y'amafyigo iri muzi sinzikaza cyane abantu kubera akenshi babimenya amazi yamaze kurenga inkombe. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yegereye muganga Sylvain Pierre Nzeyimana yanonose ibyo kuvura amafyigo bagirana ikiganiro kirekire aho yatanguye asigura impamvu ingwara y'amafyigo itagira ibimenyetso ingene itangura ifata umuntu. Twongere dukurikire ikiyago bagiranye.
Egome nkuvuga ingwara ubundi zigenda zituma igihimba cononekara buhoro buhoro, kenshi usanga zitababaza, usanga zitababaza kubera yuko icyo gihimba usanga gifise uburyo bwo kubana uko bikora naho kiba kigwaye, ugaheza rero usanga umuntu agwaye amafyigo ariko kubera yuko agenda nononekara buke buke. Aho ndabivuze cyane cyane ku ngwara y'amafyigo iza buke buke, iyo ngwara iza buke buke ntibabaza kandi ugasanga imaze imyaka myinshi umuntu agahura yarembye kandi atabyo yarazi, ntibabaza kubera iza buke buke. Namwe murabizi iyo ufashe iyo umuntu afise ikintu amaranya iminsi myinshi aragera igihe kimenyera akarondera mbere n'uburyo umubiri ukarondera uburyo bwo kugira ngo icyo kintu ukigwanye ariko ugatebukananirwa. Ariko iyo ari ingwara ifashe bukwi na bukwi, nuvuga nti umugwa yasinzikara n'ingoga kandi agaheza akababara mugabo n'ayandi ubwo ntambe kimwe babara ntababara. Nje nuvuga rero ingwara ziza buke buke kenshi usanga zitababaza. Iyo gusa n'ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso udatuma haba ingwara y'amafyigo cyangwa ingwara y'igisukari. Umuntu afite ingwara y'igisukari wanashaka ntababara na namwe yumva ababara mugabo ibihimba byo bimwe bimwe bikagenda bironekara. Muri ibyo bihimba rero harimo amafyigo.
None ni nko ku rugero ruhe amafyigo aba yononekaye atangura kumva yuko hari ikitagenda neza, bimara nk'ikiringo kingana gute kugira ngo atangure kumva nk'imisonga?
Ni kuvuga nk'iyo umuntu afite ingwara y'amafyigo agendana, kugira ngo amafyigo yononekare biratwara imyaka, kenshi imyaka 15, imyaka 20, cyane cyane bigashyika iyo umuntu adakurikiranwa, kuko hari abantu benshi yumvise akomeye ataja kwa muganga ntagende kugira ngo bamupime barabe ko adafise indwara y'igisukari cyangwa adafise indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Rero iyo umuntu afise indwara imwe muri ikaguma yonona bukebuke birashobora gutwara imyaka 15 cyangwa 20, ariko biva ku bantu. Nk'umuntu yasinzikaye, hari n'abantu mu myaka 10 usanga amafyigo yamerewe nabi. Rero ni ryari umuntu atangura kumva amerewe nabi? Niyo amafyigo atagikora. Iyo asigaye akora dufate nko kurugero rwa 20%, niko nabivuga. Iyo asigaye atanu gatonyi gusa kugira ngo ahagarare amafyigo, niyo umuntu atangura kumva rero ihinduka mu mubiri, akabona amaguru yavinze, agatangura kuduka ry'ubundi w'amaraso ikaduga, ibipimo bikaja hejuru by'indwara y'igisukari, agatangura kunanirwa, akumva ibyo yarashoboye ntabyo agishoboye. Kenshi niyo haheze nk'imyaka 15-20.
Ko ikarira bose, abakiri bato n'abakuze, ikarira bande cane cane? Ni uruhe rugero rw'imyaka usanga umengera bakarira cyane, canke ikarira abakenyezi n'abagabo mu buryo buri kimwe?
Kenshi ikunda gukarira abantu bafise imyaka yisumbuye bageze mu zabukuru. Kenshi kubera ko nyabantu ari busanga bafise ingorane z'amagara bamaranye iminsi myinshi, kenshi nababwiye n'indwara y'igisukari cyangwa indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, kenshi iyo ndwara n'amafyigo ikarira abantu bakuze. Yamara ino muri Afrika iwacu reka ni Buraya hariho nuvuga indwara ziterwa n'imigera cyangwa ziterwa n'utumikrobe n'imikrobe. Izo ndwara ndagwakaro nk'iwacu malaria, iyo onyishobora malaria umuntu wese arashobora kuyandura, yaba umwana yaba umugore yaba umuntu akuze arashobora kuyandura. Rero iyo ndwara uyigwaye urashobora gusinzika, amafyigo arashobora gusinzikara, ibyo nabyo bishika iwo ari we wese. Ariko indwara yo n'amafyigo buke buke kenshi ishikira abantu bakuze, abantu bageze mu zabukuru, mbere navuga nti batanguye gusaza kubera n'ibihimba haragera igihe bigasaza, hanyuma rero urumva umuntu agaca agira ingwara n'amafyigo. Hambavu y'ibyo rero umugwi w'abakenyezi reka ndagushire ukwawo, kubera abakenyezi kubera cyane cyane imbanyi barashobora kugira ingorane ziturutse ku mbanyi mugabo zigakarira amafyigo, ibyo ni ibintu twashyira ukwabyo. Nayandi abakenyezi barashobora kurwara indwara y'igisukari nk'abandi, barashobora kurwara malaria, barashobora kurwara indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso cyangwa indwara iterwa n'umugera wa sida. Ariko abagore twabashyira ukwabo abakenyezi kubera imbanyi, birazwi yuko imbanyi abagore bafite imbanyi bakarigwa cyane n'indwara y'amafyigo, si bose ariko birashika.
Nabo nyine kumbure tuza kubagaruka ko cyane, ariko tukibavuga ko gato ni kubera uwo muvuduka w'amaraso uba uwo murindi w'amaraso uba wabaye mwinshi mu mubiri wabo kubera uko kugira imbanyi canke no kubera inguvu mu mubiri aziba ari nke
ni kubera ibintu byinshi imbere no vuga nti igituma abagore bakarigwa nti ingenda muvano yabyo ntiramenyekana neza ariko bimwe mu byo abashakashatsi babonye nuko iyo mu kinyezi yibungenze haraba impinduka mu mubiri umubiri urahinduka umubiri wewe uhindutse hariho ibihimba bikarigwa kushirindi cyane cyane iyo umutima n'imitsi itwara amaraso umurindi w'amaraso ukaduga hanyuma amafyigo agaca yononekara kubera iyo mbo hanyuma kandi nabivuze iyo umugore yibungenze umubiri wiwe ntuba ufise inguvu nk'izo umuntu akibungenze ibyo birashobora kuba bibiri muri bimwe bituma muri uwo mwanya amafyigo aca atarigwa gusumbya iyo umugore atibungenze ariko ibyo nibyo neza icyo bivako abahinga baracarondera ntibaravuga ituma by'ukuri bituma umugore afite inda akarigwa kurusha abandi mugabo ibyo biyumvira bisumva ibyo babonye basanga ari ibyo by'uko hari impinduka mu mubiri kubera ibanye
kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine tuje ku mirongo dutangure tubaha karyo duhere ku witwa Bigirimana Bigirimana uraho neza
ego ndabumva cyane cyane nagomba kufata muganga turumva umuntu agenda gwara mu bwoko ntamenye kitera ntamenye ibimenyetso byayo yo bifata gute yo biterwa ni icyo kibazo
mfite urakoze cyane Bigirimana muganga kuduga ku ijambo kuri iki kibazo cy'ibimenyetso
ego mende baramukeje Bigirimana
amahoro cyane muganga
ego me urumva Bigirimana mu bisanzwe indwara y'amafyigo ibimenyetso biza iyo amafyigo yagwaye amaze igihe kinini iyo amafyigo kuri iyo indwara igitangura umugwayi nta na kimwe yumva nta na kimwe yumva mbere hari abantu bakunda kugangurumva ngo ndacika umugongo ngo ndababara mu mugongo nta na mwe ihuriye n'amafyigo ibyo bashobora gusanga ari uti umugongo rumubabaza kubera akazi akora kubera yuko atari imyerezo myinshi agira ariko indwara y'amafyigo ubwayo igitangura nta na kimwe umuntu yumva rero iyo igeze kure ibimenyetso bya mbere ni ibihe na inababwiye kare yuko amafyigo ayungurura amaraso agasohora imicafu iri mu mubiri agasohora bimwe birenga ko akongera agasohora n'amazi arenga ko mu mubiri ikintu cya mbere umugore acabona rero arabyimba amaguru akabona amaguru abyimbye mbere ameze nk'ufyonda ku maguru akabona urutoki aho yafyonze yashize urutoki haracokeye icyo ni ikimenyetso kitabesha cyerekana yuko amafyigo afite ingorane iyo ubonye uvyimbye amaguru rero uvyimbye amaguru ni ukuvuga yuko hari amazi yasigaye mu mubiri amafyigo atashoboye gusohora hanyuma rero kandi umugore atabona yuko niyo agiye ku mwanda mutonyi arabona yuko adasohoka neza akabona asohoka make cyane amasohobe haza make cyane akabona simbega ibintu kandi yanyoye amazi kandi akabona nasohoka neza hanyuma rero mu nyuma ashobora kubyimba mu nda arashobora rero guca agira ibintu byo kuyogwa akumva arananiwe ibyo bindi bizoza mu nyuma ariko ikimenyetso cya mbere kitabesha natwe kwa muganga turabira ko nuko vyimba amaguru iyo nyuma umuntu avyimbye amaguru canke avyimbye mu maso canke afise amazi mu nda canke afise amazi mu mahaha canke umutima wavyimbye ucumva uti uyo muntu amafyigo ye ntareka akora neza nico kimenyetso nuvuga gihambaye nk'uko umuntu yorabira ko naye handi indwara igitangura nta na kimwe umuntu yumva aricyo gituma nuhamagarira abantu kujya kwivuza bataragwara wumva umengo urakomeye umuntu akivuza akomeye kugira basuzume barabe neza ko atangwara n'uburwayi niba bwendana kumbure mu nyuma bizava mu kwegera kurwara amafyigo
urakoze cyane muganga hari naho baba abantu bavuga yuko iyo ufise amaso afite icyatsi gitoto cyangwa amaso asa n'ayadasukuye neza kiba ari ikimenyetso byo nibyo
oya hajya amaso ahishira ni ikimenyetso ahubwo cy'indwara y'igitigo nayo amafyigo hajya amaso ahishira amafyigo ntayimwo mugabo naho umuntu agwaye indwara y'igitigo ikimenyetso cya mbere si amaso gusa no ku mubiri nk'abantu bari inzobe usanga basigaye bahishiye ugasanga umuntu asa n'umuhondo oya iyo ni indwara ikimenyetso ahubwo cy'indwara y'igitigo nayo indwara y'amafyigo ikimenyetso cya mbere nuvuga ni ikimenyetso cyo kubyimba
tugarutse ku ndwara nk'iya malariya iyo yo bifise iyihe sano cyane cyane no ku mafyigo y'umuntu
ego indwara ya malariya ikintu cya mbere itera muzoyibona umuntu agwaye malariya arabiha mu kanwa agaca agira akarezareza mu nyuma akavamo ayogwa hajya rero umuntu ayogwa aratakaza amazi menshi agaheza amafyigo yiwe ntasubire kuronka amaraso ayungurura ugasanga umuntu arabuze umu nagiye kumanda mutonyi kwera yuko aguma ayogwa cyane uko kuyogwa rogo umuntu agatakaza amazi biri mu bintu bya mbere muri malaria bituma amasiba agwara hanyuma rero n'indwara ya malaria ubwayo kwera yuko indwara ya malaria itera amaraso kuvuga burya izo bita globule rouge ni ziri mu bikota amaraso izo globule rouge iyo zononekaye zituma rero zisambutse zizibira uturingoti turi mu masigo amasigo agaca ziba niko navuga amasigo agaca ziba kubera yuko ubwo globule rouge buri mu maraso bwa bwaturitse bugaca bufatana bugaca buzibira uturingoti zo mu masigo amasigo agaca ziba ibyo nibyo bibiri bituma malaria ikarira amasigo harimo uko amasigo aziba hanyuma hakaba uko amasigo aburi cyakora kubera yuko umuntu aba yatakaje amazi menshi aricyo gituma kwa muganga basha muha amaserumu menshi kugira ngo amasigo yiwe asubire akore.
None imiti ku bijyanye no kuvura imiti isanzwe iboneka ni imiti imeze ite niyo kunywa ni imiti ifata ikiringo kingana gute kugira ngo amafyigo asubire agaruke kumbure ku rugero rwaho umuntu yukumva ko afite amagara meza.
Egome ni ukuvuga mu kuvura amafyigo ikintu cya mbere ukora uvura indwara yatumye aya mafyigo yononekara kubera kenshi amafyigo ntagwara ubwango ngo arwaye amafyigo ya kenshi bituruka ku kindi kintu amafyigo yama agwara ari nkurikije izindi ndwara rero ni ukuvura iyo ndwara yatumye amafyigo agwara kenshi rero izo ndwara ni izihe nababwiye indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso naho umurwayi acafata imiti ituma ibipimo cy'umurindi w'amaraso bigabanuka hariho indwara y'igisukari umuntu acafata imiti ituma igipimo cy'isukari kimanuka hari imiti y'ibinini iyo imiti minini yasenzwe umuntu agacafata imiti y'inshinge imwe bita insulini hanyuma hariho indwara iterwa n'umugera wa sida iyo ndwara iterwa n'umugera wa sida nayo irabangamira amasigo rero iyo umuntu agenda n'umugera wa sida agwaye amasigo birashoboka ko bivuye ku ndwara ubwayo umugera wa sida cyangwa birashoboka ko bivuye ku miti umuntu afata iyo miti usanga ishobora kuba yorona amasigo ucuraba rero icyabiteye akaba ari icyuvura hanyuma izindi ndwara ni nk'izo ndwara zituma abantu bayogwa cyangwa bakacibwamo aho ndavuga nk'indwara ya malaria niyo iza mu isonga nk'ayo iwacu mugabo hakaba n'izindi ndwara cyane cyane nko ku bana bakiri bato nk'iyo abana bakiri bato bagwaye ibintu byo kuyogwa no gucibwamo urahe ukavuje cyatumye amasigo agwara yamara hari indwara nk'iyonyi itera amasigo rimwe na rimwe ugasanga isigo niryo rigwaye umuntu arashobora kugira indwara itera amasigo buno nyine amasigo akaba ari yononekara ibyo rero ugize igipimo ugasanga niyo ndwara imiti irahari yo kuvura amasigo njye navuga nti ahanini ni ukuvura icyatumye indwara icyatumye amasigo agwara ariko usanze n'amasigo yagwaye ubwayo aho naho urumva n'igipimo ugira ugapima urafata agapande k'isigo kagapima usanga isigo ryagwaye kubera ingorane yavuye mu isigo hariho n'imiti yo kugira ngo umuntu avure ayo masigo
none amafyigo agwara icyarimwe iyo tangiye kugira ikibazo canke n'igice kimwe kigwara ugasanga n'ikindi kirafashwe bigenda gute
kenshi amafyigo agwara icyarimwe ariko hari indwara z'amafyigo usanga zitandukanye isigo imwe irindi rikayireka hariho nk'indwara ya kanseri harabaho kanseri y'isigo kandi iyo umuntu agize kanseri y'isigo kenshi akunda kugwara isigo rimwe ni gake cyane mbere amasigo abiri yose agwarira rimwe iyo ni indwara ya mbere indwara ya kabiri ishobora gutuma hagwara isigo rimwe gusa ni indwara y'utubuye tuba turi mu masigo harashika igihe nk'iyo umuntu atanywa amazi menshi umukoya wiwe uri mu masigo umera nk'ukara rwose mutubona nk'iyo umuntu agiye gusohoka akabona asohotse umukoya ushaka gukara rwose uhishiye rwose hari igihe rero usanga hariho utuntu turi mu mukoyo iyo umuntu atanywa amazi menshi tuca dusigara muri misigo hagaca hakorwa utuntu tw'utubuye tumeze nk'utubuye by'ukuri ibyo rero kenshi bikunda gushikira isigo rimwe irindi ntirishikirwe nibyo navuga n'ahandi izindi ndwara zose z'amasigo zishikira amasigo yombi kandi agwarira rimwe
Arakoze mugenzi wacu Ariane Itangishaka n'umutumire we bari kumwe mu kiganiro mushobora gusura kumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA kaburungu com ahari muri Isanga. Nshuti bakunze Diane Nahazo Innocent Kimenyi hamwe na ingenieur Kalis twari kumwe mu biganiro vy'uno mwanya turatumire mu makuru yacu igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mukurindira mubandanye mururanirwa mayino mu vyanyu.